iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuti zacu mwabonye bucya nebuje niya mukankozi basuhuza ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na metero 41. Umujyi wa Kigali wategetse ko imiryango igera ku 600,000 ikwiye kwimurwa byihutirwa ahantu hafatwa nk'amanegeka.
Ikibazo ngiye kugira tumaje bamaje kudukuramo ni uguteseka nyine ubwo twatumeze nk'impunzi nta
sukwangara sini za marine za mayibobo za ndaya tukabyara tukabashyira mu mihanda.
Mfite abana batandatu nari yubakiye, mfite ibipapuro by'ubutaka, nta mugezi indimo, barangirwa nkana kugira ngo ngehe.
Abo ni bamwe mu bagomba kwimuka. Kuri uyu wa kane mu mujyi wa Hiroshima mu burengerazuba bw'Ubuyapani haratangira inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bikize ku isi G7 bwa mbere. ONU yatangaje ko hakenewe miliyari 3 zirenga z'amadolari yo gufasha abanyasudani n'impunzi muri Sudani. Izo ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa kane mu mujyi wa Hiroshima mu burengerazuba bw'Ubuyapani haratangira inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bikize ku isi G7 bwa mbere. Perezida Joe Biden wa Amerika ntazayirangiza yose. Thomas Kamirindi abahiye inkuru.
Ubundi inama izarangira ku cyumweru, ariko umuvugizi we Karine Jean-Pierre yatangaje ko Biden azaba yagarutse nyine uwo munsi kubera ibibazo by'ingengo y'imari Amerika irimo muri iyi minsi. Umukuru w'igihugu arasaba Inteko Ishinga Amategeko Congress kumuha uruhushya rwo gufata andi madeni kubera ko ikigega cya leta gishobora kuba kirimo ubusa mu minsi ya vuba cyane. Yatangiye imishyikirano ku wa kabiri n'abayobozi b'umutwe w'abadepite wiganjemo ishyaka ry'abarepubulikani batavuga rumwe nawe. Ntacyo yagezeho, azabanguka vuba vuba cyane rero kugira ngo ayikomeze. Abahanga mu by'imari n'ubukungu barimo baravuza impanda bati Amerika inaniwe kuguza ntiyaba igishoboye kuzuza inshingano zayo, byatera ibibazo bikomeye cyane ku bukungu bw'isi yose. Perezida Biden yagombaga kuva kandi Hiroshima ajya mu zindi nama ebyiri zitandukanye, imwe n'iy'abayobozi b'ibirwa byo mu nyanja ya Pasifika izabera muri Papouasie Nouvelle Guinée. Indi yariteganyijwe i Sydney muri Australia, igizwe n'abayobozi b'ibihugu bine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Ubuhinde n'Ubuyapani, bayitumiramo na Nouvelle Zélande, Korea y'Epfo na Vietnam, ishingiye ku bufatanye mu by'umutekano.
Ejo kwa gatatu i Paris mu Bufaransa, urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho igihano cyo gufungwa imyaka 3 irimo 2 y'insubika gihano kuri Nicolas Sarkozy wahoze ari umukuru w'igihugu. Thomas Kamirindi akomeza inkuru.
Nicolas Sarkozy w'imyaka 68 yabaye perezida w'Ubufaransa manda imwe y'imyaka 5 kuva mu 2007 kugera mu 2012. Mu 2021 urukiko rw'ibanze rwamuhamije ibyaha bya ruswa, yarajuriye none arongera atsindwa. Urukiko rwavuze ko afungwa umwaka umwe ari iwe mu rugo yambaye ku kaguru umuringa utanga amakuru yaho azaba agiye hose, rwongeraho n'indi myaka 2 y'insubika gihano. Urukiko rwahaye kandi ibi bihano bimwe n'abafatanyacyaha be babiri, uwahoze ari avoka we witwa Thierry Herzog na Gilbert Azibert wahoze ari umucamanza mu rukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa. Ntacyo Sarkozy yatangaje asohotse mu rukiko, ariko avoka we Maître Jacqueline Lafont yabwiye itangazamakuru ko bagiye kujuririra urukiko rusesa imanza ari narwo urwego rwa nyuma mu bucamanza bw'Ubufaransa.
Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ejo yatangaje ko amasezerano yemerera Ukraine kunyuza ingano n'ibindi binyampeke mu nyanja y'umukara yongereweho amezi 2. Fidel Niyongabo.
Umunsi umwe imbere y'uko Uburusiya bwari kuba bwavuye muri aya masezerano kubera inzitizi ku ngano n'izindi ntete hamwe n'ibitabizo bishorera mu makungu, ivyatangajwe na Perezida Erdogan mu ijambo yashikirije abayobozi b'umugambwe wiwe uri ku butegetsi AK Party, byabaye inyuma y'uko ubwato bwa nyuma uvuye ku kivuko cya Ukraine hisunzwe ayo masezerano. Perezida Erdogan yatangaje ko amasezerano yerekeye gushorera hanze ingano n'intete biciye mu muhora ubahirijwe mu mutekano wo mwibahari yirabura yongerejwe mu kiringo cy'amezi abiri kubera utwigoro tw'igihugu cya Turikiya. Yashimiye abategetsi b'u Rusiya na Ukraine n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kugene bafashije muri ico gikorwa. Ishirahamwe ONU na Turikiya vyarahagarikiye amasezerano arekurira Ukraine gushorera hanze ingano n'izindi ndete biciye mwibahari yirabura mu kiringo cyo mu ntango cy'imisi 120 mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze w'2022. Hari mu ntumbero yo gutorera inyishi ikibazo c'ibifungurwa ku isi cunyuwe n'ibitero vy'u Burusiya muri Ukraine. Burusiya bwari bwemeye kongereza ico kiringo mu yindi misi 120 mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye no mu kiringo c'imisi 60 mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka gushika ku itariki 18 iyo ku kwezi kwa gatanu.
ONU yatangaje ko hakenewe miliyari 3 zirenga z'amadolari yo gufasha abanyasudani n'impunzi muri Sudani. Fidel Niyongabo abahinkuru.
Kubijanye n'ifashanyo igenewe abanyagihugu yonye n'ishyirahamwe ONU ryavuze ko rikeneye miliyaridi 2,600,000,000 y'amadolari hisunzwe ibiharuro byasubiwemwo. Iryo shyirahamwe ryari ryamenyesheje ko rikeneye umuriyaridi 1,750,000,000 y'amadolari mu kwezi kw'12 k'umwaka urangiye w'2022. Aya mafaranga yotuma amashyirahamwe y'abagira neza ashobora gufasha bamwe mu bantu 18,000,000 basinzikaye kurusha abandi muri Sudani, nk'uko bitangazwa na Ramesh Rajasingam ayoboye ibiro vya ONU bijejwe ibikorwa vy'ugutabara. Ku bijanye n'abahunze ingwano muri Sudani, ONU isaba 1,470,000 y'amadolari. Yamenyesheje ko ryiteze ko abantu bagera ku 1,100,000 bazova muri Sudani muri uyu mwaka. Ramesh Rajasingam ayoboye ibiro vya ONU bijejwe ibikorwa vy'ugutabara yavuze ko muri iki gihe abantu 2,025,000 ibirenga igice c'abanyagihugu baba muri Sudani bakeneye imfashanyo no gukingirwa. Ububabare bw'abanyagihugu bwari busanzwe muri Sudani bwarunyuwe n'ingwano ikomeye iri muri ico gihugu kuva hagati mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'2023.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya na makuru ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Burundi ku ishuri ry'akarorero ry'Imakamba ari umunyeshuri wubatse urubuga rukorana bya hafi na Telegram. Uwo munyeshuri w'imyaka 16 cyakora hafite ikibazo cyo gushyira urwo rubuga ahabona kugira ngo abarukeneye barushyire mu matelefoni yabo hanyuma barukoreshe nawe yunguke. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye.
Korubugana kuyise Francis kubera nitwa François Tumusabye Yesu naciye mvuga ati yo fra ni François fra hama sasu ni Tumusa bye Yesu.
Uwo ni umunyeshuri Tumusabye Yesu François yiga mu mwaka wa kabiri w'inyuma y'amashuri shingiro ku ishuri y'akarorero y'Imakamba. Ubwo rubuga yatunganije akagwita Francisu rukora nka telegrama. Iyo uhejeje kurushira muri telefone bikemera ucuronka ubutumwa bw'ikaze uvuye kuri telegrama mbere n'abagenzi bawe basanzwe bakoresha telegrama baca babona ko ubaye umunywanyi wa telegrama. Nawe ushize muri telefone yawe ugo rubuga ucubona amanimero y'abagenzi bawe bakoresha telegrama, gutyo muca mutangura guhanahana ubutumwa bwanditse canke bwijwi amakuru n'amareresi. Tumusabye Yesu François twamusanze mu isomero aho abanyeshuri bigira ibijanye n'imashini nyabwonko ku ishuri y'akarorero Imakamba. Yabanje kuduha ugo rubuga yakoze turushira muri telefone tubona rurakora neza, niko kutwiganira ukugene yiyumviriye gukora ugo rubuga waniro Francisu.
Majamake mbere icha numva mfise icyo shaka nuko naguma numva bagenzi banje bavuga ngo uba yarakoze ryarubuga kwa Facebook ti yari umwana muto cyangwa ati uko yagenjeje nanje ngirangerageze naho atabashobozi uhanise mfise ngerageze ndabiko noshika kwiyo ntombere.
Tuti none ubwenge bwo gukora urubuga waniro wabukuye hehe kandi wiga mu mwaka w'icenda? Tumusabye Yesu nawe ati
icyo gene niga mu icenda ishuri ntitwavyiga ariko nubwo kumenya no bana rakuye kuri internet kera ndi informa kushikaho mbona ko bimwe bimwe no bashaka kurishora naho bimwe bimwe nagenda bibenya uko imyaka igenda.
Ugo rubuga rero uhejeje kurushira muri telefone yawe utubona ubutumwa bw'ikaze bwa Telegram. Ijwi rya Amerika yifuje kumenya ko tumusabye Yesu ati by'ubuhinga bwa Telegram nawe yagize ati
yumaze kuruteja ija urashaka kwanjuta umunywanyi kuri Telegram mukaba muraya nkuko nko muri WhatsApp GB ushaka kurungikira ubundi iyindi WhatsApp kandi ataruka mukoresha application imwe rero niyo no mu rugoroka Francis urashaka kurungikira canke kuvugana n'umuntu umuyindi application.
Umwigisha abayubahe Claude yigisha ubuhinga bwa none mu bijanye no gutuma tumana kamakuru muri iryo shure yamukurikiranye kuva atanguye kuba kugora ubuga hwaniro nawe yaruhiye ati
ubwo butumwa bw'ikaze buza buvuye kuri Telegram hariho lien yakreye hagati iyo ya code source iyo yiwe no kuvuga na Telegram ni nkuko wari gushobora kuronka ubutumwa bw'ikaze buvuye directement kuri Facebook cyanke buje kuri email.
Ibyo rero bitumwa nuko ubuhinga bukiri buke
urumva niyo ushobora kuronka code yivuye kuri wenye no kuvuga bica bibi bintu vya bug ntivyo nafyo ntivyo babigi kunda kuko utegereza kuronka message za winjiyemo rero yashase kugira liyezo na Telegram kugira information iza kuza kugira ushobore kwitantifia yiciye kuri Telegram yiciye kuri email yiciye kuri nimero ya telefone byose ni ibintu umuntu ashobora gukonfigura ugashobora kuronka gusekiriza konte yawe.
Uwo mwigisha arasigura kandi ubuhinga uwo munyeshuri yakoresheje ngo yubake ubwo rubuga.
Ubwo rubuga yarukoze akoresheje replica yo kodirare. Iyo kodirare nayo bwa mbere ni constructeur d'application moderne. Iyo kodirare ni plateforme iraho fasha gukrea ama application android mugabo ni faso gratuite.
Mu migambi uwo muyabaga afise ni ukubandanya atera imbere muri ubwo buhinga.
Udifuza gukora mu bintu bya messenger akaronka ikintu nohera ko cyari nk'ikintu kiradiyo Radio FM kugira ngo amplisi iyo utilizasyo ya Francis habariho na nyandi makuru ariko arumvikana hirya no hino kandi atari amakuru yo mu kinywa ari amakuru twe kujya ku wundi kwa maradiyo hamwe ibyo bimaze gukunda ndashaka gushinga nyene n'iyindi societe y'abadeveloper b'amasite nyene nka Spere Cafe irimo amarodate.
Ibyo rero byotuma akoresha abantu bahindura indimi ibitabo byanditswemo bakabishira mu kirundi kandi bagaca babibika ku gisenge kugira abavuga ikirundi babisome. Umwigisha wiwe nawe ati uwo muyabaga yarakwiye kwamana imashini nyabwonko akaronka n'akanya ko kubandanya arondera ibijanye n'iyo mpano yiwe. Ikindi ni ukuronka ishure yigamwo yo mufasha gutera imbere
kugira ngo yisanzure numva yotegereza kuronka n'umuntu mu gihe bahejeje sogondere akacagenda rero mu mashuri na cyane cyane amashuri arisipesiyarize mu kwigisha informatiki ku rwego rwo hejuru akaca rero yinjira muri ntuze muri domaine yiwe agatangura gukreya imbuga ngurukana bumenyi zidaciye akayerema kuri iyo kodirare iri simplema pour le debita.
Umuyobozi wiwe Andre Ninahazwe nawe aremeza ko uwo munyeshuri afise imana idasanzwe yarikwiye gutezwa imbere.
Turamubonamo impano ikomeye yo kurondera kuko ndetse n'ubwo rubuga n'umwana w'umwete inyuma y'ivyigwa we aba ariko ararondera ibintu by'ubushakashatsi cyo no kwita muri mu gifaransa la creativité yamara umuntu aguma yiyumvira kandi yiyumviriye araheza akabwira umuntu ati je niyumviriye kandi ndabona ko nashise kuri iki.
Ubwo rubuga hwaniro Frasasu ruracari mu gihe cigeragezwa. Uwo muyabaga aracabuze amafaranga atanga kuwo muhindaro eberge canke ngo arushire mu ntonde z'izindi mbuga Play Store aho urukedeye ashobora kurutora hakarushira muri telefone yiwe. Andre Ninahazwe arongoye ishure y'akarorero y'Imakamba asaba abajejwe indero kumutera intege niyo yaheza amashure yisumbuye akaba yaronkaho yoja kwiga kaminuza yo mufasha tere imbere muri ubwo bumenyi asanganywe.
Umurundi Spiros Rizzi ari polisi cy'u Burundi ashobora kuba umwirabura wa mbere utore gushinga amategeko y'igihugu cy'Ubugereki. Avuga ko azashyira imbere ineza abanyagihugu muri rusange ariko akazitwararika rwose ibibazo by'abimukira yaramaze imyaka ine yose afasha gushakira ibisubizo. Eroje Burikaneza edukurikiranye iyi nkuru.
Spiros Fishaka Gajimane Mugambwe wa Conservative New Democracy utwarwa n'umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki. Mu kiganiro cyihariye yahaje ujya Amerika yatubwiye ko afite amahirwe menshi yo gutahukana ikibanza cy'umushingamateka mu karere ka Pire yitozamo aho ni mu burengero bw'umurwa mukuru wa Aten. Nahari we mwirabure wa mbere yashobora kuba mu nama nshingamateka y'Ubugiriki avuga ko atari ikintu cy'ukumirako.
Turi kumwe mu karere nitozamo cyane cyane aho ibibazo usanga bakeneye ko bitora inyishu niyo priorite ya mbere gusumbya urukoba gusumbya iyo umuntu yaje ava hanyuma ibyerekeye amahirwe y'ubufise yose adafise umugambwe wanje uwutwara ari we na premier ministre umushikiranganji wa mbere muri kino gihugu reka n'abagenzi benshi n'inshuti nyinshi banshigikiye nkaba mbona yuko ntagituma ntuvuga ko mfise amashanse make cyane menshi n'amashanse yose babiraba bavuga ko ndi imbere cyane hamwe bavuga ati ni favori kandi si ukuvuga kunyumva gusa nuko ndabereka ibikorwa amaze imyaka ishika kuri ine nkora nkaba narafashije cyane ibibazo bicyari bihari mu myaka iheze cyane cyane byerekeye ibyashyirwa ry'impunzi mbona yuko hariho amashanse menshi yuko amahirwe menshi ko nshobora kugira gutorwa ku wa mbere uza ku itariki 2022 haba nambaye umushingamateka mu bandi muri kino gihugu canje.
Uyu mukandida aramutse agize amahirwe yo gusasa mu nama nshingamateka ya kimwe mu bihugu vyavuyemo incabwenge za mbere mu isi zanditse zongera zivumbura ibintu n'ubu bicigishwa mu isi yose. Hagabimana avuga ko azitaho ibibazo vyabimukira barimwo n'abaturuka mu karere ka Yase igihugu yataye mu ruzogi kirimwo.
Ku vyerekeye abimukira birumvikana ko usanga bafise ibibazo vyerekeye bo nyene badasanye n'abandi banyagihugu no kubafasha kugira ngo bamenyere hakiri kare bigururimi hakiri kare bashobore kuronka nabakazi ingufu zabo ubumenyi bwabo ubukerebutsi bwabo nabwo nyine babushira mu ngiro kugira ngo bashobore kubaho neza nk'abandi banyagihugu bose. Bivuze kugerera rero kenshi usanga bijanye no kuronka akazi no kumenya ururimi ibibazo vy'uko abana baronka amashure kandi bamenyera n'ingoga abadafise impapuro baryironka yabo bene wacu muri Afrika y'ubuseruko harimo n'u Burundi eka n'ibihugu vyose vya Afrika n'ibindi bihugu vyose numva ko arico kimwe umuntu azoshobora kubafasha kandi ndashobora kubafasha kubera nsanzwe naca ivyo naciyemwo ndabizi kubona kugenda amaze igihe ndabikoramo abantu niteguriye neza cane kuba abo bantu nyitwaye ko bafise umuntu aheza akabibafasha.
Hagabimana ni mu bantu bagirijwe gushaka guhirika ubutegetsi mu 2015 mu Burundi. Umucamanza wa mbere yamwejeje abona kurekurwa. Mugabo Sentare yiyungururizo mu kwa gatanu 2016 yamusabiye gufungwa ubuzima bwose isaba ko afatwa ubutarariye. Gusa yaramaze kwenurira mu Bugiriki. Twamubajije niba uyu mutahe atabwo bumuteye.
Kuri ubutungane bw'u Burundi muri kino gihe busa n'ibyo nasize inyuma kandi sinzosubira guhura kandi naho nta n'ushobora kubuha ikibanza muri kino gihe kubera ngo tuvuge ubutungane bw'u Burundi nuko abarundi babanza kubushiraho hanyuma ukaba ubutungane butunganiriza u Burundi n'abarundi bwubahiriza n'igihugu mbere kubera kuva mu minsi iheze kandi n'ubu nta butungane buhari kandi nico kibazo gikomeye. Ivyo rero nta n'ubisubira ko nta n'ubija ko kubera baravuga imitahe yasohoka mugabo ngira ngo mumaze ko kuva mu 2015 ata gihugu na kimwe cacane vy'Uburaya cigeze giha agaciro imitahe hamwe n'ubutungane mu Burundi mu bisanzwe. Nsa n'uwahinduye hamwe avuga ati turumera page.
Uwo mugabo yavuye mu gipolisi cy'u Burundi afite ipete rya colonel avuga ko icyivugo cyiwe ngenderwako mu buzima ari ukwigenga ubuntu.
Ibyo bivuze ubuntu, umuntu n'ubuntu, kujya guta ubuntu, ibyo ni byo kwicana, byo kwica abantu, habaye akagorana kaho kose ukaza wumva ngo abantu bisha abandi, ukaza wumva ngo abapolisi hariya, abasirikare barasaba abantu, ukishimbira ko ngo kumbure wowe uhejeje icyo kibazo mugabo kenshi ubugiteye. Urabona cyane cyane mu Burundi ibyo tumazemo iminsi itabi, imyaka itabi. Wenya uzumva ngo hariya ngo yazimiye undi ngo yazimiye undi ngo bamwishe ko bamukikiriye ngo bamurashe ngo bamukigenga ubuntu kandi kuva muri 2015 gushika imyaka ine yakurikiye nabandanye nijenza ndahanura ku mbuga ngurukana bumumenyi nkebura mvune urugo hebe ne wacu bari basigaye mu gipolisi no mu gisirikare ndababwira nigenga ubuntu benshi vugo canje.
Spiros Nshaka Habimana w'imyaka 54 afite umuhungu umwe w'imyaka 11 yemeza ko kugira rekurwe n'ubutungane bw'u Burundi haroyemo igitsure c'ubugiriki ufatikanije n'ibindi bihugu vya Buraya Burundi buremera utubira tubiri kubavuka gihugu babwo Habimana yaronse akabira akabagiriki inyuma yo gusaba ubuhungiro muri ico gihugu mu 1996 uwo mwaka yarahejeje ivyigwa mu ishure ryigisha ibijanye no kugwanira mu mazi yari yageze muri Atene imyaka 5 imbere yaho yanka gutaha kubera igihugu cari gihejeje kubamwo ihirikwa ry'ubutegetsi yavuye ataha mu 2005 igisirikare ca kera ca cizizi n'abatutsi kimaze gucangwa n'abahoze ari nyeshamba z'imihari y'abahutu yagwanya ubutegetsi bw'ico gihe imbere y'umucamanza ku murwa mukuru wa politiki Gitega yireguye avuga ko icaha co gushaka guhirika ubutegetsi yegetswe ko atakizi kubera canabaye ari mu rugendo rw'akazi muri Zanzibar gusa yemeje ko yanse amabwiriza yo kurasaba bari mu myerekano yo kuyamiriza kindi kiringo cateye impari icanya kwigendera nkuru nziza uwo mwaka nyene eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Umujyi wa Kigali wategetse ko imiryango higera ku 600,000 ikwiye kwimurwa byihutirwa ahantu hafatwa nk'amanegeka. Abimurwa bo basaba kubanza guhabwa ingurane ikwiye mbere yo kubasenyera amazu. Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye.
Iyo ugeze mu duce abaturage barimo kwimurwamo usanganirwa na benshi bakubwira ko bifuza ko babatumikira ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Intero n'inyikirizo byabo ni bimwe ko leta yahagarika kubasenyera amazu cyangwa se ikabaha ingurane. Benshi ntibakigira icyo bakora ahubwo baba bahagaze babwirana amakuru yabo bagiye gusenya bategereje ko nabo byabageraho. Ubimirege igezweho mu gusenyerwa ni Jabana na Gisozi mu karere ka Gasabo. Abo twavuganye bose twabasanze ku mihanda bibaza uko ubuzima bwabo bugiye kugenda.
Urabona nese baradusenyera twimukire batanani neguza.
Ni ukuvuga ngo twebwe ubundi baraje barabarura. Abo tuzashyiraho towa ni uguhita dusiba duhita tubasenyesha. Ubu mama avuye ku gikongoro. Umunani bampaye ndakugurisha. Ese nibyo bari amanegeka Rwanda ridukunda? Nibadushake batwerekeza.
Ikibazo ngiye kugira tumaje bamaje kudukuramo ni uguteseka nyine ubwo twatumeze nk'impunzi nta
sukwangara sinizamarine zamayibobo zandayo tukabyara tukabashyira mu mihanda
mfite abana batandatu nari yubakiye mfite ibipapuro by'ubutaka nta mugezi indimo barangirwa nkana kugira ngo ngehe
leta isobanura ko ikihutirwa ari ugukiza ubuzima bw'abaturage ngo batazagira bongera kwicwa n'ibiza. Kuri iyi ngingo leta yumvikanisha ko itifuza kuzongera kubona abandi baturage bicwa n'ibiza nk'uko byagenze mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu aho abarenga 130 bahitanywe n'ibiza mu ntara y'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'amajyepfo. Mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda kigabuza abayobozi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse n'iy'Ubutabazi cyabaye kuri uyu wa mbere munyamango uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Dusengiyumva Samuel yumvikanishije ko ikihutirwa ari ukurengera ubuzima bw'abaturage.
Birumvikana ko buri gihe iyo uvuye ahantu waruri hari igihe biba bitoroshye no kubyakira ubwabyo. Icyo gihe rero ikiba kigomba gukorwa ni ukureba nyine icyangombwa ni ukuvana ubuzima bw'umuntu mu kaga akagenda. Ku bijyanye n'umutungo, uburenganzira ku mutungo byo bifite amategeko abigenga. Niba ufite inzu ahantu hatemewe kubaka iyi nzu ikavaho ubutaka bukomeza kuba ari ubwawe. Mu gihe waba ufite ubushobozi bwo kubukoresha icyo bwagenewe wabukoresha ko n'ubutaka bwawe. Ingurane rero izamo iyo uvanyweho uburenganzira bwawe ku butaka. Niba kubwiye ngo ahangaha hagenewe kugishyamba ishyamba waritera ukarisarura icyo gihe rero uburenganzira ku butaka urabugumana. Ibyo rero bivuze ko hakurikizwa amategeko abigenga kandi nk'uko mubizi n'ayo mategeko ateganya uburyo umuturage utishimiye ko byagenze inzego ashobora kwiyambaza zikaba zamufasha.
Leta yumvikanisha ko irimo gufasha abaturage kubona aho bimukira by'igihe gito. Leta igenera umuturage wimuha amafaranga 190,000 azamufasha gukodesha amezi 3 mu gihe usanzwe ari umupangayi we ahabwa ukwezi kumwe kungana n'amafaranga 130,000. Abaturage bavuga ko n'ubundi ayo mafaranga atabafasha kubona izindi nzu zifuzwa ko n'ubundi bazasubira gukodesha mu manegeka.
190,000 nagushaka kubona inzu ukodesha mu mujyi wa Kigali bitewe n'uko ibintu byabaye ahantu henshi ubu ngubu inzu ahantu hose inzu zazamutse. Ikindi kintu ubu ngubu nk'umubyeyi yari ufite umwana wiganga ku Gisozi ari obligé ko yakodesha no ku Gisozi kugira ngo umwana abashe byuze ko yarangiza kandi ku Gisozi amazi arahenze cyane no kubera abanyeshuri.
190,000 rwose ukurikije n'imibereho y'ubu nta kintu rwose 190,000 byakumara. Oya n'inzu zirahenze n'abatari gusenyerwa uri kuhagera inzu ya Veni ngo ni 180,000 kandi unabona abantu turakennye. Wenda no gusenya se ariko 190,000 bari guhanyira inzu mu mutungo wenda uguze veni
3 miliyoni cyamumarire
90 na amafaranga kuri ngewe nari yubakiye imiryango igeze ku 8
bamwe bagaragaza ko batanze kwimuka abandi bakumvikanisha ko aho batuye nta manege kahari icyo bahurizaho bose no gusaba leta kubikora nta wihutaje
niba wenda bashaka ko umuntu yubaka neza bamutegeke ukuntu yubaka
ese ko mutubwira ngo ni igihe kibiza kandi mukamureba imvura isa nkaho igabanutse nta kuntu wenda twagenda kubutubwa ngo muri uku kwa gatanu imvura ni nyinshi kwamara kujyaho tujya tukazagaruka mu mungo zacu imvura ishize ese nibyimara manegeka Rwanda ridukunda niba dushaka batwerekeza
mu mwaka wa 2019 umujyi wa Kigali wari wagaragaje ingo zirenga 242 zituye mu manegeka uwo mujyi usobanura ko ahantu hafatwa nk'amanegeka ari aho usanga abaturage batuye mu bishanga ahantu hahanamye muri metero nibura 10 uvuye kuri ruhurura ndetse nuko kuba aho hantu hatagirwa mu buryo bworoshye mu gihe cy'ubutabazi kugeza ubu hari bamwe mu baturage bamaze kwimurwa mu myaka ishize bajya mu midugudu umwe yubatswe mu gace ka Nyamirambo hazwi nka Norvege abandi bajyanwa mu mudugudu wa Karama ndetse n'abajyanwa mu Busanza mu karere ka Kicukiro gusa haracyari umubare munini ukeneye kwimuka ukava mu manegeka Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali.
Imuza mashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yateye mpaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda kubera ko yakinishije umukinnyi utabyemerewe mu mukino wahuje u Rwanda na Benin kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo. Jean-Claude Munyandinda.
Urwego rushinzwe imyitwarire muri CAF mu gitondo cyo kuri wa gatatu rwatangaje ko rwahaye agaciro ikirego cyatanzwe na Benin cyavugaga ko ikipe y'igihugu Amavubi yakinishije umukinnyi Kevin Muhire mu buryo budakurikije amategeko kuko yari afite amakarita abiri y'umuhondo. Umukino Kevin Muhire yagaragayemo atabyemerewe ni wahuje u Rwanda na Benin kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Muri uyu mukino w'umunsi wa kane mu itsinda rya 12 mu rugamba rwo gushakisha icyo kuzajya mu gikombe cy'Afurika cy'ibihugu u Rwanda rwanganyije na Benin igitego kimwe kuri kimwe. Nyuma y'uyu mukino umutoza w'ikipe y'igihugu ya Benin umudage Gernot Rohr yatangaje ko bagiye gutanga ikirego muri CAF kubera ko u Rwanda rwari rumaze gukinisha Kevin Muhire wari usanganywe amakarita abiri y'umuhondo yahawe mu mukino wahuje u Rwanda na Senegal ndetse n'uwahuje u Rwanda na Benin mu cyiciro kibanza cy'imikino yo mu itsinda. Iyi mpaga yateye u Rwanda itumye ikipe y'igihugu Amavubi yisanga ku mwanya wa kane na wa nyuma mu itsinda rya 12 n'amanota 2 mu mikino ine. Ikipe ya mbere ni Senegal ifite amanota 12, ku mwanya wa kabiri hari Mozambique na Benin zombi zikagira amanota 4. Ese gukubitwa mpaga ntabwo bigiye guca intege uruhande rw'u Rwanda bikaba byagira ingaruka ku myiteguro y'imikino ibiri u Rwanda rusigaje gukina muri amajonjora. Twumve umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Jules Karangwa.
Ntabwo byadukoma mu nkokora uko twifuza gukomeza kwitegura imikino ibiri isigaye kugira ngo tubashe kuyibonamo amanota menshi ashoboka na cyane cyane ko mu mibare turacyashoboka gukomeza. Gusa nk'uko wari ubivuze birumvikana nyine kuba ufite amanota 3 no kuba ufite amanota 2 ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari icyo bigabanyaho ku muronko rurimo cyangwa se ku rugendo rurimo rwo gushaka tike y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu, ariko ntabwo uri buze rwose kuduca intege cyangwa se kudukoma mu nkokora mu birebana n'uburyo tugomba kwitegura ibikino bisigaye kuko tuzi ko bigishoboka.
Hakorwa iki kugira ngo u Rwanda rwirinde amakosa yerekeza ku bihano bya hato na hato? Uyu ni umusesenguzi w'imikino Abdul Jabbar Gakuba uzwi nka Romario de Souza.
Manager akazi ke agomba gukora ni ugutanga ripoti buri nyuma y'umukino, ariko ntihabeho gutegereza imikino itatu cyangwa ingahe ngo ariko batangira kuvuga ngo ese CAF itatubwiye ngo umukinnyi w'Ispani ni uwe. Buri match uko irangiye agatanga ripoti ku batoza n'umutoza ubwe, kamwe yagombye kumenya yuko abakinnyi be bari Ispani n'abangaba kuko niwe uzamenya ngo abo nzakinisha bari available ni kanaka na kanaka.
Si ubwa mbere u Rwanda rugongana n'ibihano bikarishye biturutse ku makosa y'ikipe y'igihugu. Mu mwaka wa 2014 ikipe y'igihugu yasezerewe mu irushanwa ryo gushakisha icyo kuzajya mu gikombe cya Afrika nyuma yo gukinisha umukinnyi Tadi Etekiyama uzwi nka Dadi Birori wari ufite imyirondoro ibiri itandukanye. Mu mwaka wa 2021 ikipe y'igihugu y'abagore mu mukino wa volleyball yavanywe mu irushanwa u Rwanda rwari rwakiriye kubera ko yari yakinishije abakinnyi batandatu b'Abanyabrezil kazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe u Rwanda rwahawe igihano cyo kutitabira amarushanwa ayariyo yose ndetse na shampiyona y'igihugu irahagarikwa mu gihe cy'imyaka ibiri. Kubera ayo makosa kandi uwahoze ari vice perezida ushinzwe amarushanwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda Jean Dodie Bagirishya yarafashwe akatirwa imyaka ibiri y'igifungo, nyuma aza kujurira igihano cye kiragabanuka gihinduka amezi 8. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti muduteze amatwi, aha niho amakuru yacu ahumurije. Bashimiye cyane ko mwahisemo kwikira ijwi rya Amerika. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuse. Amahoro iwanyu no mu banyu.
Mahoro ni migisha ngaho muri hose kwisi dore ntasho ibagere ku mutima tubifurije kuramba